nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe nchutena mwakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe kazi makuru yo kuri umunsi wa mbere turi kwigenekeza rya 12 myandagara mwaka 2024 ayo twabateguriye tuhere ku ngiho nkuru nkuru zikurikira. Akamo k'umukuru w'igihugu ahamagarira abakozi ba leta inundwi yose gukorera isuku aho bakorera kakurikijwe ahatari hake mu gisagara cha Bujumbura. Iyo ngingo ariko si bose bayishima, mwishyirahamwe rikomo bavuga ko iyugagwa ry'ubuzi bwa leta indwi yose bitegeza kugira ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu. Ishyirahamwe Ubukristu ryishinzwe kurwanya isinzikarizwa buzima ryakiremwa muntu akate Burundi bavuga ko batewe umutima uhagaze n'ubwinshi bw'abanyororo bwibonekeza mu mabohero atandukanye yo hirya no hino mu gihugu. Iryo shyirahamwe rikabona ko hamwe atagikozwe buba abanyororo bashobora guterwa n'indwara y'ibihara by'inkende ariyo bita barriere du singe imaze iminsi yibonekeza mu gihugu. Kuri igenekezo rya 12 myandagaro amakungu ahimbaza umunsi wahariwe ugwaruka. Uyu munsi ariko ukabushitse mu gihe bigaragara ko rwaruka rudaserukiwe nk'uko bikwiye mu nzego zifata ingingo. Umuhari mpuzamakungu w'ugwaruka rw'Abarundi MIJEBE bakaba basaba ugwaruka rw'Abarundi kwitwararika inyungu zabo kugira nabwo ruronke ijambo rwongere ruvavanure n'ibyo byose bibacamo imirwi mbere n'ingendo y'amacakubiri. Saya gusa twabateguriye n'ayandi nongeye kubaha n'ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa kamo k'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste ahamagarira abakozi ba leta n'urwo yose gukorera isuku aho basanzwe barangurira imirimo kakurikijwe ahatari hake mu gisagara cha Bujumbura. Intumbero ngo niyo kugira ngo Bujumbura igisagara kirangwamo isuku. Umukuru w'igihugu akaba yifadikanije muri ibyo bikorwa n'abanyagihugu uyu munsi muri quartier Gikoto yo muri zone Musaga. Yamariyo ngingo ntihurizwa ko na bose mwishyirahamwe uriko mugishinzwe kurwanya ibituri n'isiza kugwa ry'amatungo ya leta riremerera akamaro k'isuku mu gisagara, ariko iryo shyirahamwe riranegura iyugagwa ry'ubuzi butandukanye bwa leta mu kiringo c'indwi yose. Kubwa Kabuyeri Rufyiri arongoye rukomu iyo ngingo yafashwe bihutihute kandi zogira ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu.
Isukuro ni ikintu gihambaye cyane, nibaza yuko twese tubyumva ko ari ikintu ngombwa, ariko igihe ingingo ifashwe ntibe yabanje kwigwa neza hanyuma ngube yanditse abantu barayikurikiza atore ya travel gashusanga harabaye ibibazo ikimenyamenya. Nk'ubu dufate nk'uko tudumvise byavuzwe hamwe twohera ku munsi wa mbere gusha ku munsi wa gatanu atari kuba na kimwe kiriho kirakogwa. Urumva ntibigeze bavuga bati bazohera isahizi bageze isahizi iyi, ariko nk'ubu twabonye kugira saa tatu n'inusu amamagazini ibintu byose bikorwa mu buzi hose harugaye. Impact economic ni ukuvuga ingaruka mu by'ubutunzi ni nyinshi cyane. Nibaza yuko bwa n'umugambi wari ukwiye kwandikwa ukavuga ingene ugira hakaba umugwi w'igihugu komisiyo ministeriyeri ibikurikirana mugabo kandi bagakora ku kintu cyanditse ahubwo kwinyigisho abantu bige bumvise uko icyo ari cyo n'ingene bo bigenza hamwe umuntu we nyene amaramara akoze ikintu. Hari ibihugu byinshi twagiyemo twabonye ko kwiyumvira guta ikintu mu ibarabara byonyine ni icyaha.
Kabuyeri Rufyiri arongoye ishyirahamwe Oricom akaba ibyo yabivugiye kuri Radio Bonesha FM. Umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu mape Burundi Buhire nawo ukabona ko iyo ngingo y'umukuru w'igihugu ahamagarira abakozi ba leta guhagarika imirimo yabo ya minsi yose indwi yose kugira ngo bagire isuku aho bakorera ari ngingo iteye isoni kandi ariyo gusamaza abantu ngo ni ngingo izo kwica byinshi kurusha ibyo izokeza. Uwo muhari usanga mbere iyo ngingo iteye kubiri n'umugambi wa leta w'igihugu cifashe mu mwaka w'2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Tutega amatwi Libera ntibashira kandi n'umuvugizi w'umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu mape Burundi Buhire.
Nukuvuga yuko ubutegetsi buriho atari ubutegetsi nyabwo. Icya kabiri gitangaje ni ingene umukuru w'igihugu yirirwa arahenda abantu abanyagihugu n'amakungu ngo mu bihumbi 240 azoba igihugu kiriko kirisununura yemerja nibutse ko ari mu myaka 15 igitangaje nuko mu mwanya umwe yifuza iyo ndoto yuko Burundi buzoba bwisunuye ariko risunura mu myaka 15 mu bihumbi 240 tukaba tuzi neza ko ivyo bishoboka biciye mu bintu byinshi mu bikogwa mugabo wundi mwanya akavuga ngo abantu ntibasiye ku kazi ivyo rero twaba twabibonye haba muri ibi byo gukubura igisagara ca Bujumbura canke hagati mu gihugu indwi yose abantu batariko barakora batariko barateza imbere itunga ry'igihugu biciye mu bikogwa nditwibagire yuko mu kwezi haba ibikorane vyo gusenga aho o abarundi cane cane indongozi ziba ziri gusenga no kuvuga mu minsi itatu usanga bica cyo bikorakora muri bari hari igihushanye gushaka igihugu bitera imbere mugabo abarundi batariko barakora baburagizwa ngo uno munsi muze gukubura ejo ngo nimuje gusenga nibindi nibindi biratangaje cyane icyaka tatatu kandi kibabaje cyane gose ni isanamu y'u Burundi iyumvira umukuru w'igihugu n'amasanamu y'umukuru w'igihugu akwiragizwa hijya no hino afise umukubuzo inde amunyamahanga yozana imitahe guteza imbere igihugu umwanda ari wose nkuko yavyivugiye mu gihugu umukuru w'igihugu akora akazi kuja gukubura aho kuja mu biro ngo atorere inyishi ibibazo bihanze u Burundi n'abarundi n'ibintu bitangaje gose ivyo rero no gusamaza abarundi guhenda abarundi kandi abarundi bijuju ivyo barabibona amazi ari pararenga inkombe abarundi bikwitakashi bakora ikenewe byose kugira haboneke indongozi zubaha abarundi indongozi zubahiriza igihugu catwibarutse indongozi zifuise imvugo yubaha iteze imbere itanga ivyumviro itorera inyishu ingorane hanze abarundi n'igihugu
tubandanye amakuru twabateguriye mwishirahamwe rukristu gishinzwe kurwanya isinzikarizwa buzima rya kiremwa muntu akate Burundi baratewe umutima uhagaze n'ubwinshi bw'abanyororo bwibonekeza mu mabohero atandukanye hirya no hino mu Burundi na cane cane muri kino gihe hibonekeza ikiza c'indwara y'ibihara by'inkende bita variole du singe mu rurimi rw'igifaransa umushingwa manza Jean Claude ntiburi munsi yaje gisata cy'amategeko muri akate Burundi asaba ko hamwe atanga ingo zofatwa zihutirwa kwico kiza gishobora kubangamira ubuzima n'amagara y'abanyororo basanzwe aho baba kubera ubwinshi bwabo batagira isaganirizo dutega amatwi umushingwa manza Jean Claude ntiburi munsi
abo banyororo rero buzuye ari benshi aho bafungwa bapfungiwemo aho usanga basa n'abararana begeranye cyane ivyo navyo bigaca bituma hamwe ico kiza co kwinjira gica kiranga kubera ko atakuntu abo banyororo bashobora guhana intera kugira ngo bashobore kwikingira ico kiza naburya ivyo abahinga basaba yuko abantu bomera nk'abatandukana gato kugira ngo ico kiza nibacandukanye binyaruka cyane kuko usanzwe ari umugera wihuta cyane mu kwandukirana ari kandi ibyo bijanye n'ubukene bw'amazi mu mabohero mu gihugu cyose turamaze kuvuga ko ubukene bw'amazi bwigaragaza mu mabohero menshi cyane ibi nabyo amazi akaba ari ikintu kiri mu bintu bya mbere gitezwa kuba kihari kugira ngo abantu bashobore kugira isuku iyo mugera nawo wateye mu gihugu ukaba nawo nyene winyegize iruhande y'ivyo bintu byuko ahantu hatagira isuku abari bucubariza murumva rero habaye ubwo bwishi bw'abanyororo hakaba n'ubukene bw'ayo mazi ko bigoye kubyikingira hanyuma niyinjira mu mabohero rero kizohava kirariki itume abanyororo benshi bahava bacandura mbere bigorane no kubavuza hari kandi ingorane z'uko umabohero hari ubukene bugaragara bw'ibifungurwa nk'uko tumaze iminsi tubivuga n'abandi bamaze no kubibona ubu rero biragoye yuko umubiri w'umunyororo washobora kwigwanira kugira ngo urinde ico kiza kiba cawuteye cyane cyane ko uwo mubiri usa batatu gupfa ufise kubera ko abatarose ibyafungura bikwiye muri ibyo byose rero turadusaba abajejwe aya mabohero no kuvuga ubushikiranganje bw'ubutungane busanzwe bukukira ari bwo aya mabohero akukira eka mbere n'abandi bose eka mbere n'amashyirahamwe mpuzamakungu yokora mu bijyanye n'ibi byo kurinda ibiza ko yokora ibishoboka byose kugira ngo afate ingingo zotuma bashobora kurinda ico kiza bakakirinda cyane cyane abanyororo kugira ngo ntigihave cinjira mu mabohero ngo kirarike.
Inzamba
kadri inzamba agateka kawe amakuru twabateguriye arabandanya kuri igenekezo rya 12 myandagaro amakunga himbaza umunsi wahari ugwaruka uyu munsi ukabushitse mu gihe bigaragara ko ugwaruka rudaserukiwe nkuko bikwiye mu nzego zifata ingingo umuhari impuza makungu ugwaruka gu Burundi mije bugasaba ko ugwaruka gu Burundi rutaba sindabibazwa ahubwo bakitwararika kugira uruhara mu kugwanya ibibatandukanya cyane cyane bisunga iragi ry'umuganwa atari umugani Ludoviko rwa Gasore. Daniel Ngendakumana avugira uwo muhari akabasaba kandi kutabikoresho bya bamwe mu banyepolitike.
Umuhari mpuzamakungu akagwa Barundi uhamagarira urwaruka rw'u Burundi kutaba sindabibazwa witwararike kugira uruhara ruboneka mu mpinduka zose twipfuza duhereye mu byo guhindura inyifato ibyiyumviro n'ingendo tugakurikiza mu ngamba zo guharanira kuronka uburongozi bwiza bubereye u Burundi na cyane cyane mu byo kugwanya no gutuza ibyiyumviro by'ivangura byigishwa n'abadashaka iterambere ry'u Burundi. Muhari mpuzamahungu waruka rero rw'Abarundi urongera ukibutsa ko uturere twiza tutabuze naho twokwisunga nk'akarero cyane cyane inzira twaciriwe n'umugani atari umugani Ludoviko rwa Gasore uwo yagwanije ubucakara mu Burundi atako aranagutsinda mu myaka yiwe idashika 30. Umuhari mpuzamahungu rw'Abarundi rero wongeye kuboneraho n'akajyo ko kumenyesha ko urugamba nyamukuru wihaye ari ubwo gufasha urwaruka gutahura ko utegereza kuba imbere mu byo kurondera gushayura u Burundi aho kuba imperekeza cyanke kuba ibikoresho by'abakeneye inyungu zabo bwite cyanke inyungu z'imigwe yabo.
Kuri uyu Imana itariki 11 myandagaro niho Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yarahira kugira ngo atangure ikiringo cyiwe cya kane cyo kurongora u Rwanda. Ibyo birori bikaba byitabwe n'abakuru b'ibihugu bagera kuri 22 bya Afrika abibonekeje cyane ko batitabye ibyo birori akaba ari abakuru b'ibihugu by'u Burundi n'igihugu cya Congo yarane intwaro rusange kubera ibindi bihugu byose byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko byari byaserukiwe. Uko kutitaba kukaba gufitaniye isano n'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Congo. Ibyo navyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame akaba yarabivuze ko cyane cyane mu ijambo yashikirije akaba yavuze ko ari ngombwa ko umwe wese akora icajejwe kugira ngo akarere ka Afrika y'ubuseruko kagire amahoro arama. Tumutege yompi.
In this year 2024, the intersecting crises that define our region and our world
muri uno mwaka imishamirano yiganje mu karere kacu ku isi yacu ibandanya ihungabanya kazoza no gutuma tutizerana. Ibyo biba ari ingaruka zo kudakemura ubusumbane bw'abantu n'ubudasa mu kubaho. Amahoro mu karere kacu ashigwa imbere ku Rwanda ukaba nkako yarabuze na cyane cyane mu buseruko bwa Congo, ariko amahoro ntashobora kuzanwa n'uwo ari we wese aho woba uvuye hose n'inguvu woba ufite zose mu gihe abo vyega badakoze ibikenewe. Ibyo bibuze inguvu zo gushima zo guhuza z'abategetsi bo mu karere babigenewe ntizishobora kugira icyo zishitseko nk'uko vyategekanijwe. Muri uno mwanya ndashaka gushimira mukuru w'igihugu cha Angola President Lorenzo ari kumwe natwe bene mukuru w'igihugu cha Kenya President William Ruto kubyo bamaze gukora byose kandi babandanya bakora amahoro nashobora kwizana yonyene twese dutegerezwa guko ico tujejwe kandi neza kugira dushike ku mahoro arama bina numwe yategerezwa kubifata nk'igikogwa cy'ubuntu gukora icumwe wese ategerezwa gukora kugira abantu bose bagira amahoro n'agateka kabo igikogwa cy'ubuntu namba ni itegeko inacho gituma iyo bitagenze uko hari abantu bahaguruka bagatangura kugwana bizategerezwa gufatwa nka nyenegwa kuko n'uburenganzira bw'abantu kandi nta mahoro nyayo yoboneka ngo uburenganzira utubahirijwe ushobora kwiyadukiza umunsi runaka ugahakana uburenganzira bw'umwenegihugu bw'abantu wishakiye hama wibaze ko byo kwijana ategerezwa kuba ubungane ategerezwa kuba umwumvikano
to get away with it. There has to be a meeting in the middle. There has to be a compromise.
Mu gusozera ano makuru twabateguriye ko no wa mbere mu makuru y'inkino mu nkino mpuzamakungu za Jeux Olympiques zariko zibera I Paris mu gihugu cy'u Faransa zarayizirangiye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gitwaye ikibanza cya mbere mu mupira w'amaguru naho umurwi Vitaro mu gihugu cya Tanzania urabandanya kwitegura inkino z'umugwi yabaye ya mbere wabo ku mugabane wa Afrika nayo muri basketball naho igice cya kabiri cyiganwa cyaratanguye mu mpera z'iyindwi reka iyi nkuru tuyibaze Alexandre Niyungeko
umupira w'amaboko basketball kuri w'Imana Dinamo yirahiye jimikana ku manota 108 kuri 68 urunani narwo rwihaniza Kern mu kuyitsinda amanota 102 kuri 43 Lemesha yatsinze Tigers amanota 77 kuri 66 nayo Rezipo itsinda New Star amanota 65 kuri 48 ku munsi wa gatandatu naho Lemesha mu gitondo yatsinze Jimikana amanota 78 kuri 65 Tigers na Irusha Kern mu kuyitsinda amanota 92 kuri 55 Dinamo itsinda Rezipo amanota 95 kuri 36 urunani rwihaniza New Star ku manota 102 kuri 66 umupira w'amaguru naho umurwi wa Vitaro urabandanya imyiteguro y'urukino ruzobahuza na Young Africans yo muri Tanzania muri za nkino z'igikombe cy'imirwi yatsindiye iganwa iwabo ku munsi wa gatandatu Vitaro yakinye na Pamba Jiji iyo mirwi yose ikaba yanganije itsindo kimwe ku kindi aha tukabibutsa ko urukino ruzohuza Vitaro na Young Africans ruzoba ku munsi wa gatandatu muri Tanzania turangirize muri za nkino mpuzamakungu Jeux Olympiques zari zimaze iminsi zibera I Paris ku murwa mukuru w'igihugu cy'u Bufaransa zarangiye kuri uyu w'Imana igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba arizo ziza imbere mu bihugu byaronse imidari myinshi icyo gihugu kikaba caronse imidari 40 y'izahabu 126 caronse igihugu cy'u Bushinwa kiza mu kibanza cya kabiri n'imidari 40 y'izahabu kuri 91 caronse Ubuyapani nibwo bwa gatatu n'imidari 20 y'inzahabu kuri 46 Ubuyapani bwaronse igihugu cy'u Bufaransa cyatunganije izo nkino kiza mu kibanza cya gatanu n'imidari 16 y'inzahabu kuri 64 Ubufaransa bwaronse
Alexandre Niyunge ko arakenuye ni nonga haduci dusozera amakuru twariko turabashikiriza ndabashimire mwebwe mwese mwari muyateze yompi Bonfice Niyongere nariko ndabashikiriza ndabifurize kuruhanirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana